Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abagendana ubumuga barabangamirwa iyo bagiye kujya mu mashuri.
Aje ngo nahambyenda no umuga gashikaje nkabashoboye kwirihira, ariko hari habandi bantu badashoboye kwirihira kandi batabagishobora gushika ngahantu.
Uwo numwe mu bagendana ubumuga uwo mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi uvuga ko babangamirwa iyo bagiye mu mashyuza. Iyo nkuru n'izindi zirimo ikibazo cya sida kiganje mu bagore baryamana cyangwa se babogirana imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi, tuyigarukaho mu kanya gato. Mugomeye ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere mu Rwanda, ahatashwe laboratwari ipima imyuka ihumanya ikirere. Iyo laboratwari byasobanuwe ko izafashishwa mu kumenya ingano y'imyuka iri mu kirere, bikorohereza abafata ibyemezo kureba uko bahangana n'iki kibazo. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi. Mu magambo make cyane, icyo iyi laboratwari izaba ikora ni iki?
Urakoze Edi. Iyi laboratwari zifashishwa mu kugenzura ibipimo by'imyuka ihumanya ikirere. Ni ukuvuga batanze ingero nk'iyi myuka iterwa n'amamodoka, imyuka ikoreshwa muri mu byuma bikonjesha. Rero bavuga ko bizamenyekana ingano y'iyi myuka kugira ngo na leta ibashe guhangana n'iki kibazo, ariko izi uburemere bw'ikibazo ko kingana.
Ibi umuntu yavuga ko ari bya byuka bakunze kuvuga ko bihumanya agakingirizo k'isi.
Nabyo birimo agakingirizo k'izuba, birimo imyuka ihumanya ikirere, nabyo bavuze ko ni imyuka y'inganda, ibintu byinshi binyuranye. Bavuga rero ko iyi laboratwari ya aho ubu yakoreraga mu kace k'iburengerazuba yabashaga gupima iyi myuka mu rwego rwa Afurika, ariko bateganya ko bazanubaka ibi byuma kuri Karisimbi, ku buryo noneho bazaba bareba mu gice cy'isi yose.
Ubungubu iyo laboratwari iherereye he?
Ubungubu ibi byuma babishyize muri kiste, iri shuri ry'ikoranabuhanga rya hano i Kigali, hahoze nyine hubatse kiste, ariko ibindi byuma bikorana nabyo bya bisanzwe biri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo iki ni nk'aho ari icyicaro gikuru, bazajya bazana nyine ibyo bipimo bapimye bisuzumirwa hano muri kiste hano i Kigali.
Amakuru atugeraho ni uko ibi byagezweho ku bufatanye na kaminuza izwi cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ikoranabuhanga, kaminuza yitwa Massachusetts Institute of Technology. Niko bimeze
kuko ni nayo yabashije guhugura abanyeshuri bane bo mu Rwanda bazifashishwa muri iki gikorwa. Nabo abanyeshuri bane rero ubwo bumenyi babukuye muri iyo kaminuza.
Assumpta Kaboyi, urakoze cyane. Inkuru irambuye kuri ibi uvuga turayigarukaho mu kanya makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Mu Burundi abagendana ubumuga bo mu ntara ya Bururi barasaba koroherezwa iyo bagiye mu mashyuza. Bavuga ko kuri bo ayo mazi ari umuti, ariko iyo bagiyemo barihishwa kimwe n'abagiye kwishimisha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishat.
Turi mu ntara ya Bururi, komine Bururi, kuri metero vyaba 20 uva ku mugwa mukuru. Ni mu kibanza kirimwo amazi yitwa amashuha yimburuka ava mu kuzimu ashusha atawurinze kuyacanira. Tuhahuye n'abantu batandukanye baje kuyoga, muri bo harimwo abagendana ubumuga. Uyu musore agendana ubumuga bwo kwizosi, agenda ibirometero birenga 10 kugira ngo ashike mu mashuha. Asaba ko abantu bagendana ubumuga bokoroherezwa.
Abantu si bamwe, hantu hakomeye kumwe, hantu ngana ubumuga nabaje urakwakira igiciro kivuna bakabagabaniza amahera yabo. Umuntu yotonda nk'iyinga nk'uko ntiyo cyubaye ko yokwamara rihisi yose weza baramuci kuvyishirizamo hamwe akari hundo musakazarari huko nyene gusaba yuko tugabaniza n'igiciro kadushya ku mahera make ko natwe ntavyo twagomba byaje nyene ko nyene nk'ubumuga
uyo musore yatubwiye kandi ko ayo mashuha ari yamutezurira ubabare ategwa no umuga bwiwe
ndakunda kuhaza neje narahaye ko bwa ibintu by'imisi yo kwizosi dadaraye yifashe sishobora guhindukira cyangwa ngo nuname ntibikunda nikayese ntushobora gusoma nje mashaha ndumva yuko ari nanjanye mera neza
ukurihisha amafaranga abaje kota ayo mashuha siko vyamye haraheze kiringo camezi arengane ikibanza kirimwo ayo mashuha cubakiwe hongera hashigwa utuzu twa sugumwe ubwogero n'inzu yo kwivuniramo umusase byose byubatswe ku buryo bwa kijambere ariko rero kera atarakogwa neza ijo rya Amerika ryarigeze kuhagendera abanyagihugu baho ntacabimira kuyajamwo uko bashatse kiretse ko bidoga ko bota amazi mabi kandi ko kubatubakiye atagishuje cyane abajeje intwaro bafatikanije n'ubuyobozi bw'amashamba niko guca bahasibura ingenzi twasanze ubu zigizwe n'abagabo abakenyezi n'abana zirahashima
yari amazi mabi imvura yaraguye hejuru kibimbi kayatemberamo ugashe usanga n'ikiziba hari mu mabuye hari mu misenyi mugabo uhashitse birateye igomwe umuntu ataraza kuyota ubu yarahombye
urabona yuko ahantu hari hari bagiye ko abantu benshi bahijukiye ukabona ko n'umunsi kinkugwa cyiza ana ko tugaruse dusanga ari ahantu heza cyane ategumwe
urabona ko hari heho isuku n'icambere nashimye ibanza by'ubwogero bintu tamenyereye mu bibanza byinshi by'iratero byo mu gihugu cy'u Burundi
kuvateguwe neza abaza kota ayo mashuha barihishwa nkuko twavyiganiwe nabo twasanze umunyeshuri atanga amafaranga 1000 cy'amarundi ukuze nawe agatanga 2000 hagataho ababa ku misozi ya Jungwe na Ruvumu iri hafi y'ayo mashuha bobota kwa gusa ariko rero barekuriwe kuza kota ayo mashuha mu gitondo ca kare kugira ingenzi zize bahavuye canke bakaza ku mugoroba zatashe ivyo rero ntivyorohereza abagendana ubumuga baba kuri iyo misozi uyu mugabo amugaye ukuguru wewe ahitamwe gutanga amafaranga kuko ayo masaha atabworohereza
hari hamasaha bashizeho y'abantu boga hafi boga kuri gusa mugabo ntiho bagishikirwa kuko ntashobora kugenda ijoro bariho bidakunda yuko boza muri ajya amasaha atekanijwe abantu baza ntibari hamafaranga namasaha yo kumugitondo cyane kandi akaba namasaha yo kumugoroba
haje ego naho ngenda no umuga
gashikaje nk'abashoboye kwirihira ariko hari habandi bantu badashoboye kwirihira kandi batabagishobora gushika ngahantu
abagendana ubumuga bamenyesha ko ari agateka kabo kari ko karahonyangwa
ahantu hari bibanza byinshi turinjira uko nyene nta mafaranga turihishwa ku bibuga by'inkino turinjira muri zamize turinjira haba mu bindi bibanza ndazi uko atamutegetse ari ngaha mu kino gihugu cy'u Burundi ohera kuri mustanteri anabura amatari ari itegeko ryasinywa na president hama boshobora kuba batarize no mu gihe bo batarize abantu bakorera ngaha bamaze kuvyumva bogira icyo babibajije ko kugira ngo nabo baje kugira baje kubisoma babibone nimba batabibona
twarondeye kumenya ico rindamutsa yidasi ajejwe ibikorwa muri ayo mashuha avuga kuri ivyo byukorohereza abagendana ubumuga
twe nta kintu kirekire dushaka kwiga ko tunatwe turakoti batoya mukaba nk'icyo rero natwe turacyumva gose kandi kirakenewe ariko tutogishikiriza ababijejwe
naho biruko umwaka uraheze mu gihugu cy'u Burundi hagiye yitegeye kurikingira abagendana ubumuga hagataho umuntu ariko bashira hamwe y'abagendana ubumuga bamenyesha ko hakwiye kujaho ayandi mategeko arishira mu ngiro kugira agateka abagendana ubumuga gakingigwe mu kurindira ko ayo mategeko ajaho bahamagarira abo bagendana ubumuga gutura ibibazo bafise amashira hamwe aharanira agateka abagendana ubumuga kugira ngo abashikire imbere igihugu cy'u Burundi ibibanza birimwo amashuha biri mu ntara za Buri na Rumonge umanuka bw'igihugu hamwe no mu ntara ya Shibitoke iri mu Burengero muri komine Bururi mu ntara ya Bururi Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kira
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 kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
makuru yacu ajyanye n'ubuzima cyane cyane indwara ya sida mu Burundi. Kwirinda iyo ndwara biracyari ikibazo ku bagore bagirana imibonano mpuzabitsina n'abagabo benshi. Abo bantu bavuga ko atari kenshi bakoresha udukingirizo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu mushya i Bujumbura wasuye bamwe muri abo bantu, Francine Ndiho Kubwayo.
Haraho bica mu nkaja gutinga ndose umugaba mpunga
uwo mukenyezi ntashima ko tuvuga izina, ariko twashimye kumwita Marita. Ari mu mugwa bagendana n'abagabo benshi, abandi bavuga ko badandaza umubiri kugira babeho. Asanzwe mu gisagara cha Bujumbura, akaba afise abana batatu. Atangura tuganirira ingene yitunganya kugira ashobore gutunga umuryango. Akazi kuri we rimwe na rimwe katoroha.
Haraho bica mu nkaja gutinga ndose umugaba mpunga menshi nkamenye ko ndayagera n'ukuntu ndayajya n'ukuntu nipanga nyene
ne nkaho menshi uhororonka n'inkanga
bivana n'ingufu z'umuntu. Ndashobora kuronka nk'umugabo wa dimire ugasanga ku murango ndaronse babiri, ku mugoroba ndaronsurara ugasanga ndararanye nka 30 mire cyamenye ko ndayajya kubera wa muruho wejo nkacamenye ukuntu nipanga mu kuruhuka n'umunsi umwe ugacamwo aca nsubirayo nkayijya yejo. Iyo muba mwararanye naho uramenye ukuntu muba mwapatanye. Hari akubwira ati je mfise 10,000 gusa uremera mpaka mu gatondo uca wipanga kazi kumarana kazi katagira gateka. Icyo nico ca mbere washowe kumvikana n'umuntu w'umugabo kugasanga mushitsindana rakugumukiye. Hari wunda siga gukubise, hari wunda kugira ngo nzoya kuzanira ejo nta uri buje kumwitwarira ngo wemere ugatimbirako.
Kwirinda indwara zica mu bihimba vyirondoka biri mu bibaraje ishinga, yamara rero ubuzima birashika bukabahindurira. Ivyo kwikingira ntibasubire kubiha gaciro.
Nakazi gafise amariske. Hari igihe umugabo agusanga muri crise imwe uvuga uti aho gupfa nipfuza no tuma mpfa nivuza, kemera ugatimba ukavuga ndashaka mfe nzofata imiti, kuko buri umuntu wese amaze kugenda na esprit kimaraya afise esprit yindi mu mutwe, afise esprit yo gupfa cyangwa gukira. Ntikagira ngo wowe wari ipanze mu mutungo uzogumukorera kuri iki kirahinduka bivanye n'ubuzima.
Marita atubwira ko kugendana n'abagabo benshi yabifashe nk'umwuga, akaba bimazemwo imyaka 8 yahavuye awanduramwo umugera wa sida. Byabanje kumugora kwakira, anashima no kuja gutorera imiti kure yahaba kugira ntihagire no umwikeka.
Nsanga umenga bomenya, kuko nibake twiyemerera yuko twaba tugendana iyo migera. Kandi urazi ko ni indwara umenga muri quartier bawunyu wigwaye iba nk'igitutsi, n'uwigwaye nkawe warashowe kugutuka kandi nawe uzi ko agwaye. Mugabo icyo gituma je nimba nahisemo kuzino niho nabonye yuko haragateka, kuko nganda ashowe gushika nga nk'ikawusha naho twahurira n'uwonzi. Maze gutahura yuko neza na neza imigera ari ibiri, agakingirizo karadufasha, kuko naciye mpitamwo naho nanduye singende ndica, naho nanduye zijya ngwara zo mu bihimba byirondoka nazo zongeramira, naho nanduye cyandishiramo nti nta mafaya yo kwanduza abandi, ko nanjye nusanga niyishe. Hari umunsi nzokwibaza ngo ngiye kwicana, kumbe banyongerereje mu wundi mugera, cisanga mpuye n'ingorane. Yego, kuva icyo gihe narahisemo mugabivanye n'impanuro za muganga.
Twahavuye dushika ahakorera ikigo Yezu Mwiza kiri mu bisanzwe byitaho gukurikirana abagendana umugera wa sida. Muganga Tarsis Nshimirimana asanzwe ari umuhuza bikorwa muri icyo kigo, asigura ko abo bakenyezi badandaza umubiri bisabwa ko babitaho gusumba kubera ubuzima basanzwe babayemwo.
Usanga bafise ubuzima butaborohereza ku buryo tutabafata cyo kimwe n'abandi. Kubera usanga hari nk'uza akakubwira ati jewe uwo muti nubwo wumpaye nyijoro niho haba hageze yuko nja ku kazi kiwanje, agaca kubwira ati urashobora kuntera ibizunguzungu ukagira iki. Umva rero bisaba yuko umuha inyigisho zikwiye, mukicara hamwe mukavugana neza na neza idonido, akaguha ingene ubuzima bwiwe butunganije, nawe ukamugira inama y'ingene yofata umuti neza ukamugirira akamaro bivanye n'ukuntu abasanzwe agenda mu buzima bwiwe. Turafisemwo muri abo nyene bagendana n'abagabo benshi, ugasanga harimwo abaremesha kiyago twigishije bagenda bagasigurira abandi bakabigisha.
Uwo muganga yemeza ko abakenyezi bagendana n'abagabo benshi bashigwe mu migwi bangamiwe n'umugera wa sida, akabona ko ugukorera monani kiri mu byoza gufasha kwabo bantu bagira amagara meza nabo bagashobora guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Francine Ndeo Kubwayo, Bujumbura, kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro Kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugume mu Burundi, havugwa ishyirahamwe Spears Connect rifite intego yo gufasha abari n'abategarugori kwiteza imbere. Mukanya gashize mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Orian Tangishaka yaganiriye na bamwe mu rubyiruko rw'abakobwa batangije iryo shyirahamwe, barimo Edine Yamuremye na Doris Nika Siyabo. Ese impamvu bahisemo gutangiza iryo shyirahamwe ni iyihe? Birasobanurwa na Edine Yamuremye.
Ishyirahamwe Spears Connect ryatanguranye n'icyiyumviro umwe muri twebwe ututwara uwo twakwita CEO wacu yatanguranye n'icyiyumviro cyo gushaka kwerekana akarorero ko yama ariko arigisha abandi barunganwe rwiwe ko bakwiye kutarindira kurondera akazi kudodora hirya no hino ngo baguhe akazi. Ariko acara avuga ati kugira ngo nshire mu ngiro nanjye ibyo nirirwa ndaganira na bagenzi anje yuko dukwiye ku crea akazi, acara avuga ati reka nanjye ntanguze iri shyirahamwe. Hanyuma niho yacaye yiyumvira ku crea iyo Spears Connect. Ngabo kandi ntiyumvira n'importe quelle ishyirahamwe, acaye yiyumvira ishyirahamwe nyine rijyanye n'iyo ntumbero yari asanzwe afise, n'iyo vision yari asanzwe afise yo gufasha aba jeune kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu buryo bwo gukorera akazi, mu buryo bwo kumenyekanisha ibyo bakora n'ibindi n'ibindi.
Birumvikana ko ari ishyirahamwe rijejwe ryishinze gutera intege, gutanga inkomezi mu kwerekana neza na neza uko ibyo aba jeune abakiri bato rwaruka rukwiye gukora kugira ngo bashobore gutera imbere. Uraza kutubwira mu kanya kari imbere uburyo mukoresha neza na neza kugira ngo mubafashe izo nyigisho izarizo, ivyo muvuga, ingene mubikora mu kanya. None Edine, iri shyirahamwe mufise nkuko twabivuze muratera intege murigisha inzira zimwe zimwe urwaruka rushobora gukoresha kugira ngo rwiteze imbere, wodusigurira neza mu nyigisho za Spears Connect ingene mubikora.
Bwa mbere na mbere dufise ibisata bitatu dukoreramo, navuga nti canke tukoresha mu gufasha. Turakora ibyo bita ama consultants, donc gufasha iyo dukoresheje ubumenyi dufise. Turakora turafasha abantu mu byerekeranye na relation publique, donc relation publique ingerageje kugisobanura mu Kirundi ni kwigisha abantu ingene bogiranira imigenderanire myiza nabo basanzwe n'abaguzi babo canke n'ababakikuje bashobora kugira ingaruka nziza canke mbi ku byo bariko barakora. Cya gatatu turakora ibyerekeranye na coaching, turigisha turamenyereza kandi tugakurikirana ababa baje batugana ababa bafise ibyo bashaka kugurisha canke kudandaza ibintu nk'ibyo. Ibyo rero tubikora gute? Tubikora tubicishije mu manama nkarishabwenge aho usanga hari amashyirahamwe y'ubudandaji ngaha mu Burundi atandukanye nk'uko twavuga ecobanke canke amabanke canke tuvuge amashuri amashyirahamwe atandukanye y'ubudandaji. Turabafasha rero mu gukarihiriza ubwenge abakozi babo kugira ngo bamenye ibyerekeranye no kwakira neza abaje babagana abaguzi babo, ibyo twita mu Cyongereza customer care. Turabakarihiriza ubwenge tukabafasha ko hari igihe usanga abantu kingisagara cha Bujumbura bidoga ngo nagiye kwa muganga ngo banyakira nabi, umuntu ari kuri reception ngo anyakira nabi. Ibyo bivana n'ukuntu abantu bataba barigishijwe neza ingene bakwiye kwakira umuntu aje abagana. Turakorana kandi n'abanyeshure bagiheza kaminuza canke bakiri no muri kaminuza bifuza kushika ahantu mu buzima bwabo, ugasanga ntibarabona neza imbere ingene bimeze, nta ntumbero y'ubuzima bafise, ntibabona naho bari bukura akazi. Abo rero turabafasha, donc turafasha umuntu umwe ku giti ciwe tukabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere, tugashasha kugira ngo babanze kwanza biyumvire icyo bokora kugira ngo bashike kucyo baba bifuza. Murabo rero murabo dufasha ari abaje batugana ku giti cyabo canke barungitswe n'amashyirahamwe yabo bakorera. Twibanda cyane cyane ku bakenyezi abigeme, cyane cyane abakenyezi n'abigeme nibo duhimiriza cyane kwitabira inyigisho zacu.
None abigeme ni kubera iki kandi ni nabo tuganira tuza kugerageza gufasha uno munsi, niye mpamvu yatumye mushimika ku bigeme?
Impamvu zatumye twiyumvira cyane gushira imbere guhimiriza abigeme kutugana kugira ngo bakirizo nyigisho dutanga n'ukubera yuko mu muryango canke mu kibano cacu hano mu Burundi ndetse no muri kano karere abigeme canke abakenyezi hari gihe bigeze kumara bakumiriwe basigaye inyuma mu byerekeranye na iterambere mu byerekeranye n'ubuhinga n'iterambere ry'ubuhinga ugasanga abigeme barikumiriye ntibumva ko babereye urumva natwe twemeranya cyane n'ibyumviro mpuzamakungu bijyanye no guteza imbere umukenyezi kugira ngo dufashe umwigeme w'umurundi kazi nawe ashobore gusokoroka ashobore kugira icyo akoze yumve ko nawe nyine ashoboye.
Bimwe mu bijyanye no gufasha abo bigeme guserura ibyiyumviro mubona ari ikintu gishoboka ko bagitahura vuba cyangwa intambanyi ziba zirimo mu kugerageza kubigisha kubaha izo nyigisho nkaresha bwenge ni nk'iki?
Igume cyane turabona yuko bariko barabitahura kubera yuko ndabahaye nk'akarorero hariho umwigeme yitwa Arlette Akimana yigeze kuba ari cegera première dauphine cegera cha miss cha mbere muri mu 2017 uyo yarigeze kuza atugana yageze kuza muri ayo manama nkarisha bwenge twama tugirira abajene abagwaruka uyo ahageze ubu harashimishije kuko asanzwe yaratahuye inyigisho twamuhaye ubu afise umugambi wiwe ariko arashira imbere tuko turanamufasha kugira ngo uwo mugambi awurangure neza ushikire abantu bose umugambi werekeranye n'iby'amagara meza mu bijyanye n'ibyirondoka ibyo bita santé reproductive turiko turamufasha cyane hariho n'uwundi yitwa Bebina Ange uyo nawe nyine yarigeze kuza mu nyigisho zacu turamufasha turamwereka yuko ashoboye turamwereka ibyo akora yuko ari byiza asanzwe afise impano yo gukora utugenegene turanga umuco w'ikirundi akoresheje ibipapuro tuba twanditse ko tukabita we acagenda akabyegeranya akabikora neza akabikuramo utugenegene turanga umuco ibyo bita le produit d'art ibyo onye n'ibintu byiza cyane nuko mbere yarabikora akaca bigumiza mu nzu kumva umengo ntaho yo bitwara ni ndeyo nabibona kwa kwikumira ariko amaze kuza mu nyigisho zacu twaramwereka ko ibintu akora ari byiza cyane ahubwo turamufasha kugira ngo ashore kuba yo bisohora akabyereka abantu uwunye aho arabizana iyo turi muri ayo manama cyane n'ahandi hantu hose ashore kuronka ibyo bita stand ikibanza bibishiramo ikibanza cy'iratiro arabizana abantu bakabibona bakababona bigura n'ibintu byiza cyane ubona ko by'ukuri biri mu buhinga yego
ni ukuvuga ko mwamufashije kubona agaciro k'ibyo asanzwe akora kandi yuko bishobora no kunamubeshaho
yego cyane
murakoze cyane mwafashije nk'uko bivuze abo bigeme numva bariko baratera imbere ndabwiwe ku murongo ko twaronse Dolly yasuye kugaruka ku murongo Dolly twari ko turakubaza mbere ko telefone icika ingene wamenye Spears Connect n'ingene bagufashije Edina aratubwiye bamwe mu bo bamaze gufasha n'ivyo bariko bararangura muri iki gihe nawe tubwire ingene vyagenze
ego murakoze nkuko mwamwe bari bavuze itende muri bamwe bashoboye kuronka inyigisho zo muri Spears Connect duciye muri nihiganwa ryitwa Miss Technology Burundi aho badukurikiranya Spears Connect yaradufashije mu bintu bitari bike mu gihe twari ko twitegurira iryo higanwa yaratwunguriye ubumenyi mu bintu bitandukanye akarere twararonse akajya ko gukarisha ubwenge mu buryo bwo gufata ijambo imbere y'abantu no kuvugana n'abandi mu buzima bwa misi yose mu buryo mpuzamakungu akarere nka jewe nitangura sinashobora kuvuga neza n'abafise ubwoba imbere y'abantu gusa Spears Connect yaranyeretse yuko ndashoboye kuvuga neza imbere y'abantu kandi bagatangura n'icyo ushatse kuvuga ikindi kintu nashobora bakora ni mu kutwigisha bakoresha udukino kugira ngo bidufashe gutahura n'ingoga kandi bibe bitanguritse n'ingoga
Edine utwo dukino Dolly avuze wudusigura muri make mbere ko tubandanya na Dolly ibindi iyo byo byaramufashije
ego ngerageje kunganira kuri cyaravuze ku buryo tubikora utumenyere mu manama byo bita ama conference cyangwa ama formation tuza tukicara tukarabona ariko icyari hari imbere ariko aravuga akoresha PowerPoint ariko twegi wacu siko tubikora duhimiriza udukino twigisha abaje kwiga turabashira muri navuga nti turabareka bagakina ibyo bintu nyene boba bariko barakora niyo bari hanze dushira imbere cyo no kwita pratique nk'akaro rero iyo turiko turigisha ibyerekeranye na entrepreneuria turatanga umwe wese turamuha turashobora hari agakino dore adubwira tukamuha akantu gatoyi nk'ikaramu cyangwa urwembe cyangwa agakwashu tukamubwira ati genda hariya hanze wiyaranje urondere umuntu umubwire wiyaranje umwumvishe umwemeze ko muguza umuha ako kantu gatoya hanyuma aguhe akandi kantu nawe afise karusha agaciro icyo ufise tukabaha bose utu tuntu tukababwira ati genda hanze kuri tera wiyaranje ibyo bintu utwo tuntu dutoya mubona ko dufite valere ntoya wiyaranje urondere umuntu muguza nawe abahe muze muzanye ikintu kirusha valere iyo karamu hawe cyangwa kirusha valere kirusha agaciro icyo gikwashi tuguhaye cyangwa ugogwende tuguhaye bamwe bagenda batwenga bumva umengo ibintu ntibishoboka turaza kugenda mu ibarabara turaba umuntu tumubwire tuti kamwemeza yuko mukwiye gukoreshanje icyo kintu bamwe bagenda bumva umengo ntibibaho ntibishoboka ariko igihe cyose tubikoze bagaruka banezere bavuga ati bya bintu birashoboka bamwe bakatuzanira amakarte sim abandi bakatuzanira ikirahuri abandi bakatuzanira ibintu byinshi ubona ko byavuye donc bagujije
byavuye muri uko kugerageza gusigurira abantu ibintu
byavuye muri kwa kugurisha icyo ufise naho kiba gifite agaciro gatoya urashobora kugurisha ukaronka ikindi gisumba agaciro icyo wari ufise ukoresheje akarimi kawe ukoresheje ubwenge ukoresheje amajambo meza yo kumenya kugurisha nyine ukakerebuka ego bagaruka baryohewe bumva yuko birashoboka yuko bashobora gukura amaboko mu mpuzu
birashoboka
ari ibintu binini cyane bidasaba amafaranga menshi ushobora gukoresha icyo ufise nawe kibari gitoya
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ahandi ku isi, Minisitiri w'Imari wa Uganda Matia Kasaija yateye utwatsi abafite impungenge z'uko igihugu cye gishobora gutakaza ubusugire ku mutungo wacyo wagizwe ingwate z'imyenda gifata mu Bushinwa. Uganda yaguje mu Bushinwa imari ingana n'amadolari miliyari eshatu yo kubaka imihanda, inganda zibyara amashanyarazi no gucukura peteroli. Iyo nkuru turaza kuyigarukaho makuru yacu ataha. Aha kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije ibiganiro na Etienne Karekezi wari ubiyoboye muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Tubararike andi makuru yacu mu kanya isamu yanije ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.